Ati ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byo kuri no saha. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda mudukurikiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku rubuga rwa internet turi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Ibiganiro dutegura kandi tukabishikiriza duherereye mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya ikiza corona. Mu Rwanda abanyagihugu mu gisagara cya Kigali baragiriza abasirikare kuba babahohotera.
Jewe baje mu rugo barakubita urugi, nanze gukingura nkuye irido nsanga na abasirikare. Bakimara kunyinguza bahita bafata umugabo wanjye baramusohora bamujyana ruguru y'inzu yaguye bamumanikisha amaguru batangira kumukubita.
Uwo ni umunyagihugu wo mu karere ka Gasabo. Mu gisirikare ibyo byagirizo ntibabihakana, bavuga ko hari n'abo bamaze guta muri yombi.
Yego, ayo makuru RDS yamenyeshejwe ejo. Natwe rero twihutira kuyakurikirana. Akaba avugamo koko abasirikare ba RDS batatu kuva ejo hashyizwe bakaba bari no mu maboko y'inzego z'ubushinjacyaha cy'abatsi.
Uwo ni Lieutenant Colonel Innocent Munyengango avugira igisirikare cy'u Rwanda. Iyo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo n'izerekeye kiza corona turazibashikiriza mu kanya mu buryo burambuye. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ikwiragira ry'umugera wa corona rizotuma bitigira iby'abana izo ndwara zihitana byiyongera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Geoffrey Mutagoma araduha inkuru irambuye.
Ikigega cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe kurengera abana kiravuga ko ababarirwa mu bihumbi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bashobora guhitanwa n'izindi ndwara z'ibyorezo zitari virusi ya corona. Icyo kigega cyemeza ko ibintu bishobora kuzamba kubera indwara ya COVID-19 irushaho kugenda yogoza isi, bigatuma uburyo bwari buteganyijwe gukumira ibindi byorezo bukoreshwa mu kurwanya icyo kiza. Abategetsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo baremeza ko abantu 98 bamaze kwandura virusi ya corona muri icyo gihugu, cyane cyane mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya Ruguru ndetse no muri Ituri. Icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'icyo kigega kirasaba Leta ya Congo kugenda ibikorwa by'ubuvuzi igice kinini cy'ingengo y'imari kugira ngo abana bakivuka bashobore kurengerwa. Kirasaba kandi amahanga gushyigikira inzego z'ubuvuzi za Congo kugeza ubu zijegajega.
Indeguro y'icyemezo ishyiramo mpuzamakungu ONU ryashikirije ivuga ko ikiza cy'umugera wa corona ari intambanyi ku mahoro. Frederic Nkundikije aratubwira ibindi.
Igihugu cya Tunisia cyashikirije inama mpuzamakungu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi integuro y'icyemezo yo kwita ikiza cy'umugera wa corona, ikiza kigaramiye ikiremwa muntu n'amahoro mu makungu. Cavuze kandi ku iyo nteguro icyo cyemezo yutira kandi mugasaba ko ku isi hose intambara zoba zirahagaze kugira ngo habe agahingwe kotuma amakungu yose ahagurukira icyo kiza cy'akataraboneka. Ishyirahamwe mpuzamakungu gushika ubu nta ngingo zijyanye n'icyo kiza irafata. Nyamara ambasaderi wa serukira igihugu cya Repubulika Dominika Jose Singer ejo ku munsi wa gatatu yavuze ko bitekanijwe ko ibihugu bihurikiye muri iryo shyirahamwe bizokorana mu ndwi iza kugira ngo byihweze ibibazo bijyanye n'umugera ukiza cya corona. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres atekanya kubonana n'inama mpuzamakungu ijeje umutekano ku isi.
Ahandi naho umushyikirizwamanza akomeye cyane muri Iran yagabishije leta ko ishobora gushyira mu kaga abanyororo ba politike mu gihe itobarekura iby'agateganyo muri iki gihe ikiza cy'umugera wa corona kibice bigacika. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika ari muri Iran ku munsi wa kabiri, Saleh Nikba yavuze ko ubusho bw'icyo gihugu ari ibibanza biteye amakenga cyane kubera birundaniyemo abantu insinzi. Avuga ko bitoroshe na gato gutandukanya imbohe ku mametero asabwa mu kwirinda ikiza corona. Uwo mushyikirizamanza avuga ko bikwiye kwica igihugu kigabanya ibitigiri by'abanyororo muri iki gihe ku bice 1/18 cy'abanyororo bari bahari mbere y'uko icyo kiza cibonekeza. Icegeranyo cya ONU kivuga ko igitigiri cy'abanyororo bari mu busho muri Iran mu mwaka uheze barenga ku 189, no kuvuga ibice 27% birenga by'abakwiye kuba bari muri ubwo busho. abatari bake muri bo n'abanyororo ba politiki. Mu kiganiro yashikirije kuri televiziyo, umuvugizi w'ibiro bya leta bijejwe ubutungane mu kwezi guheze yavuze ko abanyororo bagirijwe ibyaha bijanye n'ihungabana ry'umutekano batazorekugwa iby'agateganyo. Ayo yari incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, tuyahere mu Rwanda. Mu Rwanda abanyagihugu bo mu karere ka Gasabo mu gisagara cya Kigali inyarutarama baragiriza bamwe mu basirikare kuba bamaze indwi zibiri babahohotera. Hari n'abagore n'abakobwa bavuga ko bafashwe ku nguvu. I Kigali ni inkuru yakurikiranywe na Eric Bagirubusa.
Nkuko biboneka mu itangazo ry'umushinjacyaha mukuru Gana Yemabure havuga yaremye arasaba abahagarariye urwego bose kugenzura uko byifashe muri kasho za polisi zose kubera ikibazo cy'ubucucike bw'abakekwaho ibyaha. Ni ubucucike buturuka ku kuba inkiko zitagikora kubera icyorezo cya COVID-19. Umushinjacyaha mukuru mu itangazo rye yavuze ko biboneka ko umubare w'abafungwa urushaho kwiyongera n'umwanzuro urwa mu ngamba za guverinoma mu kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya corona. Arasaba ko habaho ubushishozi aho bigaragara ko bakurikiranyweho ibyaha byoroheje bakarekurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze. Mu kiganiro n'umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bwana Faustin Nkusi yabanje guhamiriza ijwi rya Amerika ibikubiye mu itangazo urwego avugira rwashyize ahabona.
Kubera nyine birumvikana isi ndetse n'u Rwanda rurimo yugarijwe n'iki kibazo cya coronavirus, nkuko kwezi dakora abafungiye kuri sitasiyo na polisi benshi ntabwo bajya mu nkiko. Ibi ni ikintu cyumvikana kugira ngo ni icyemezo cyafashe umushakiranga wo kugira ngo abantu bicare barebe niba ntaba bari ku by'agateganyo kandi nibikurikije amategeko tegeko arabitwemera.
Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru, umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha yatubwiraga ko inzego zasabwe kubahiriza uyu mwanzuro ziri kubigenzura kandi ko hataramenyekana umubare wa nyawo w'abashobora kurekurwa kurwa by'agateganyo.
Ntabwo umubare wenda ufite none ariko wenda hamaze gukorwa iyo screening mu gihugu hose abantu bazamenya nyuma abemejwe uko bangana wenda abantu bakaba batangaza.
Ndabonye batanze igihe ntarenga ko byagombye kuba byakozwe kuri iyi tariki eshatu z'uku kwezi kwa kane.
Yego niko bimeze, biro birakorwa, reka dutegereze kandi byatangiye gukorwa, reka tugeze turebe noneho urutonde rw'abemejwe kuba bari ku by'agateganyo.
Bivuze ngo rero murangije kubikora urutonde mushobora kurushyira ahagaragara.
Rwanda tuje kuvuga n'imibare gusa tutavuze amazina y'abantu. Nta no gushyira n'icyo umuntu hanze warekuwe agikurikiranwa mu nkiko burya nabwo ntabwo aba ari byiza kuko umuntu wakiri umwere kugeza igihe inkiko zimuhamije ibyaha. Kuba rero washyira amazina ye hanze si ngombwa, wenda nk'imibare yo abantu bashobora kwivuga.
Itangazo ry'umushinjacyaha mukuru rishyira mu byiciro bitatu abafungiwe muri kasho za polisi, ku isonga ni abazakomeza gufungwa kugeza igihe inkiko zizafata umwanzuro, aba ni abakurikiranyweho ibyaha bibangamiye imibereho y'igihugu nk'ubwicanyi, ruswa n'ibindi bifitanye isano nayo, gusambanya abana, gucuruza ibiyobyabwenge, gucuruza abantu, isubiracyaha n'ibindi. Naho icyiciro cya kabiri umushinjacyaha mukuru yashyizemo abarekurwa bamaje gucibwa ihazabu nta rubanza, aho umushinjacyaha mukuru yasabye abo bireba kuzakurikiza amategeko yerekeranye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Mu gihe mu cyiciro cya gatatu ho hashyizwemo abarekurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze, aba nabo yabashyiriyeho urutonde rw'ibigomba kugenderwaho. Kuba hatangwa ingwate hakurikijwe amategeko kandi ntibigire ingaruka ku mikurikiranire y'icyaha no ku muryango nyarwanda, kuba ari icyaha ashobora kumvikanaho nawe yahemukiye akaba yakwishyura ibyo yangije cyangwa se bakumvikana ku buryo bwo kwishyura. Hari kandi kuba ari amakimbirane mu miryango hakaba ubwumvikane hagati y'uwakekwaho icyaha n'uwo yahemukiye. Hari kuba ufunzwe afunganywe n'uruhinja kandi igihe yakurikiranwa ari hanze nta kibazo byatera. Ku ngingo ya gatanu ho birasaba kuba ufunzwe ari umwana mu gihe yakurikiranwa ari hanze nta kibazo byatera. Naho ku ya gatandatu ni ukubukekwaho ibyaha nta bimenyetso bihagije biragaragara, mu gihe akurikiranywa ari hanze nta kibazo byatera. Umushinjacyaha mukuru hanze y'impamvu yatanze yasabye bagenzi be ko bazishingiraho, yanatanze uburenganzira ku bazabikora maze ababwira ko nabo habaye hari izindi mpamvu bashingiraho mu kurekuraho ubundi iki cyiciro cya gatatu bitababuza kubikora. Umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bwana Faustin Nkusi yabwiye ijwi rya Amerika ko abazafungurwa by'agateganyo kubera icyorezo COVID-19 bivuze ko n'igihe cyahita kiva mu nzira batakongera gufungwa kuko ngo ibyo bagiye gukora biteganywa n'amategeko.
Ngira ngo amategeko asigaye ateganya muri procedure penale Rwanda rugenderaho itegeko rigenga imanishije imanza z'inshinjabyaha, kuba warekura umuntu agakurikiranwa adafunzwe biteganywa n'amategeko. icyo gihe rero yakomeza kukirwa adafunzwe n'ubundi ariko binumvikana neza kuba wari kugira ngo kukirwa udafunzwe ntibivuze ko dosiye yawe ibirangiye n'ubundi buryo ukurikirana yaguma muri iyo eta bamushyizemo agakurikirwa n'ubundi ari hanze.
Mu itangazo rye kandi umushinjacyaha mukuru Bwana Aimable havuga yarimye hari ibintu bine asaba ko byazitonderwa mu kugenzura abagomba gufungurwa by'agateganyo. Arasaba ko uyu murimo abashinjacyaha bazawukorana n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB na polisi y'igihugu, akanavuga ko ubuyobozi bw'inzo nzego bwamenyeshejwe. Aributsa kandi ko uyu murimo ureba abafungwa bakiri mu maboko ya polisi, abakurikiranywe na RIB, abaregewe ubushinjacyaha n'abaregewe inkiko basabirwa gufungwa by'agateganyo ariko nta cyemezo kirafatwa n'urukiko. Bwana havuga yarimye arasaba kugeza ku bushinjacyaha bukuru amaliste ujujwe bitarenze kuri uyu wa gatanu tariki 6 z'ukwezi kwa kane, agasuza yihanangiriza kutagira uwo barekura batabiherewe uburenganzira n'ubushinjacyaha bukuru. Aha bagira ubusaha ijwi rya Amerika i Kigali.
Impunzi zirenga 170 zaranyurujwe mu nkambi zitatu ya Nduta, Nyarugusu na Mutenderi muri Tanzania mu kiringo kidashika umwaka. Bake muri bo bari mu mabohero atandukanye, abandi ntawuza amarengero yabo. Byemezwa n'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akorera mu nkambi zo muri Tanzania, mu Rwanda no mu Buganda. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru mu Rwanda.
Urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu rukorera mu nkambi z'impunzi z'abarundi zo muri Tanzania, mu Rwanda no mu Buganda ruvuga ko iburabuzwa ry'impunzi ryarenze urugero cyane cyane mu gihugu cya Tanzania. Iryo burabuzwa rishingiye ahanini ku banyuruzwa bakagenda mazima yongo. Leopold Shirangabo icegeye cy'utwara urwo runani avuga ko abarenga 170 bamaze kunyuruzwa mu kiringo kidashika umwaka kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze.
Makuru twashoboye kuronka mu NCBD hafi Vicare mu bijyanye n'inyuruzwa ry'impunzi z'abarundi mu makambi ya Nduta, Nyarugusu na Mutenderi nuko hagati y'abantu 170 n'amajana 2 banyuruzwe. Ariko ikambi ya Nduta akaba ari ikarigwa cyane ku buryo hafi abantu 120 bo mu ikambi imwe aribo banyurujwe. Babatwara kenshi mu masaha 8 z'ijoro, bakabatwara kubafungira ikibondo baca babatwara mu Burundi. Ibyo babakoze arumva nyine ni bo babizi. Abagaruka baba bake, hari n'abandi bicwa bagatera ikambi bikitwa ko baje ko ari nk'abantu ko ari nk'inkozi z'ikibi ziteye uwo bari bakeneye bakamurasa bakamwica. Abanyuruzwa cyane cyane usanga ari abantu bari mu migambwe itavuga rumwe na leta, usanga ari abantu bahora ari abasirikare, usanga ari n'abandi bari mu bisata by'aharanira agateka kazi na muntu.
Abakekwa gukora ayo mabi, abo baharanira agateka kazi na muntu mu makambi bemeza ko ari bamwe mu nzego z'igipolisi hamwe n'abandi baje bava mu Burundi bakakigwa nk'impunzi kandi bafise uwundi mugambi.
Aba banyuruza rero n'abapolisi ba Tanzania bafatanyije n'abakozi b'iperereza b'u Burundi. Bamwe baje bahamara igihe bitwa impunzi, banditswe nk'impunzi, abandi bakaza bava mu Burundi. Ubwo rero ikintu babagiriza ngo ari imigwi y'abasuma, mu migwi y'abagwanyi, twere twari twarasabye turabwira tere tuti ni murabe mu bacira imanza mu barekuri. Ariko siko byagenze, mu ikambi y'impunzi bakavuga ko ariko habera imyimenyerezo ya gisirikare. Ariko tukibaza ni gute mu ikambi y'impunzi icungiwe n'abapolisi bataragenda ngo babafate? Byagiye kuneka ariko bishobora kuba byari bimentanya kugira nibura bashobore gushikira abo bakeneye.
Igihugu cya Tanzania coco kivuga ko mu mpunzi z'abarundi harimwo inkozi z'ikibi arico gituma bamwe bafatwa bagafungwa. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yabivuze ashavuye mu mpera z'umwaka uheze ari mu ntara ya Katavi yahano rubibe n'intara ya Kigoma irimwo amakamba 3 y'abarundi.
Wakimbizi wenye tabia hiyo waache mara moja.
Ati zo mpunzi zifise ingeso zihagarike vuba, bahunze wabo kubera injyane bagizemo uruhara ahasaho kuzana izo ndyane. Ndasabye abategetsi n'inzego z'umutekano zifatika ikibazo mu ntoki
birisimamiye hili kikamilifu.
Abashingwa manza bakurikirana ivyampuza makungu bageze urunani Kavib babona ko ico gihugu kiriko kirahonyanga amategeko mpuza makungu akingira impunzi nk'amasezerano y'i Geneve yo mu mwaka w'igihumbi 1951. Maitre Gustave Niyonzima icegeye cy'utwara Kavib ati Tanzania yitegure kuzobibazwa imbere y'amasentare mpuza makungu.
No kuri ibi bagandagura abantu bakora ibindi ayo masezerano arahubasha impunzi yuko ishobora guca yitwarira nyagihugu mu masentare mpunza makungu ekana yandi masentare yandi mbere na masentare yo muri Tanzania nyene aravuga yuko impunzi itegerezwa gufatwa neza ikigenga kandi umuntu ayifise ko responsibility ashobora kubibazwa n'uwo nyene yamwakiriye ico gihugu ca Tanzania rero kiriko kirikwegera agakara mu gashambara
aya masezerano ategekanya ko ikambi y'impunzi byirizwa kubakwa ku birometero birenga 170 uvuye ku mupaka w'igihugu zahunze Kavibe cyo kimwe nabo baharaniye agateka kazi na muntu mu makambi bagatangazwa n'ingene iyo ngingo itubahirijwe ku makambi y'abarundi ari muri Tanzania
ahantu henshi hari izo mpunzi ni hafi haroroshe ko baca bahashika nico gituma ubona leta y'u Burundi irungika y'abantu bakavyumvikana nico gihugu ca Tanzania rero ni ibintu birimo amahinyu menshi cyane tubona yuko atagushaka
basaba Tanzania gufata neza impunzi nkuko biri kubahungiye mu bindi bihugu nk'u Rwanda Kongo no Buganda Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Rwasuhuje bakunzi banywanye ibijwi bya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu mu Burundi abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye cyane cyane izegereye imipaka baratahukiwe ikibazo kijanye n'ikiza cy'umugera wa corona mu gihe abandi bemeza ko batigeze bumva canke basigurirwa uko iyo ngwara yandukira n'uko yirindwa abayitahukiye basaba leta gufata ingingo nk'izo mu bindi bihugu bimaze kuguriramo uwo mugera harimo ukugabanya uruja n'uruza ukugara imipaka n'ibindi Eloge Willy Kaneza
Corona nayo tuzi ariko tuguma tubona abantu baguma bafata ubutambara abashira ku mazuru mbega twebwe abantu bato bato kubera iki bataduha ni kubera iki amakenga ni yose kuko twebwe abantu bato na butambara muduha ntituzi impamvu tusaba natwe muduto tuntu kugira twifunge ku mazuru kugira natwe tuyikingire kuko tubona mutabuduhaye mudusabire mu nzego kuko tubona umengo yo bari bindi bitwebwe mukaba twima muturungi kire kugira nate turonge
bon corona turabiye kubimenyetso by'ibihugu byo hanze byo twagiye turabona twagiye turumva ni indwara mbi cyane yica abantu benshi ifata abantu benshi yandukira vuba ego Burundi twumvise ko hari abantu babiri bamaze kuboneka ko ico kiza cyo ndwara
niba nayo nduko sindabona uwo yafashe nyambara ibihuha n'ibyo nzi n'ukuri kuyipima byo babo dupima bakaraba kuri iyo ndwara ariko twe nabyo tuzi kwikingira nyine byo bari byiza bakatwereka ukuntu bikingira nka jewe ndi kwa muganga bose bitwikiriye bifunze mu gato bw'abagwayi n'abagwaza nta numwe yikingiye n'etwe twoca tuyizana ntitwoyandura kandi abo bikingi tweko batatwambitse nkuko bambaye nabo niho dufitiye amakenga abamotari bose nabonye bikingiye ku mazuru ku munwa mugahageze ko bafungura bagakura kuko numva yandukira mu muyaga kandi numva ngo no ku birometero bibiri ngo nya ari umuntu ayigwaye ngo bose baca bandura
hari ikintu tubona leta ariko ikora leta yari kwiye kwihuta vuba igahagarika uruja n'uruza kuko nayo handi hoho iri yangwisha gukuragira igihugu cyose kandi bakurikirane bari abantu abagiye baraca imaduwa baraciyemwo baramukanyije nabo imiryango yabo kugira ngo abo bantu bihutirwe vuba kubashyira ahantu mu kigo nabo nyine bakurikirane babavure bo kuyikingira uruhare rwa mbere kuri ni leta ibaza guhagarika uruja n'uruza rwa kabiri nuko batwigishije ubwa mbere kutaramukanya ugukaraba umwanya n'umwanya bishobotse ariko kandi hari ikintu kigoye mbona jewe kidashoboka cyane cyane ku bantu badandaza bakira amafaranga ehe umuntu aba yakarabye mugabe amafaranga ntubuze bayakoze ko aho hantu niho numva hagoye cyane abantu ibintu byo kuzabararamukanya bahurira ahantu mahuriro bagerageze kubigabanya hanyuma isigaye nabyo nibaza ko mu buryo turize imana turasenga imana imana zoshye kudutabara nubwo twumva kirakaze hanze ngo twokwirara ngo dusamare cyakwe kuba maso tukuri ngo tukirwanye cyo kimwe n'ibindi bihugu
emwe cyo kiza kimaze iminsi ndacumva karaciye iminsi nyine kiza cha coronavirus cyo kintu kiri kirateye isibe mu gihugu mugabo ndumva amabwirizo nyene yo kucirinda nkumva ngo turakara abahugiye hose ukura mu kije umuntu aho ciga tora gasabuni ugakaraba neza ngo hagati intoki cyo ko mbona ngahantu ko ndahabaye turabikurikiza ariko naho nyene n'ivy'Imana byo kudufasha kuko numva giteye ubwoba gukora ku muntu gukora ku kintu cyari cyo cyose umuntu abagwaye yakoze ko tuvume ngabiteye ibibazo atari Imana yo mu juru nyine ishobora kuturinda aya mabwirizwa turayakurikiza nkuko nyene abajejwe ubuvuzi bagomba batubwira abajejwe magara y'abantu n'abinzego zose ariko mugabo naho nyene mbona bikigoye ngaha mu gihugu iwacu uraje kwa muganga abaganga ntibakingiwe muhuriraho muri mpaye mu ntara umuntu uze mu micungara yo sitandukanye ntumenye ufite icyo kiza naho muwa mwakarabye ariko mwicarana hafi na hafi kandi numvise yuko umenga kugira ureke kucyandura haca imetero zibiri hagati y'umuntu n'uyundi mukabo muwa mwicaranye ni ukuvuga amakenga prema turayafita gose kuko nta wumenye akagwaye nuko atagwaye n'irya minsi uri kurabona irya minsi batanga inyuma y'iminsi 14 nta muntu azotora aho yanduriye ngaho iwacu i Burundi nta n'umwe azohatora kwa muganga ku isoko kwi mu masengero turagenda gusenga abana kubava ku mashuri hariho n'umwana adashika karaba atori kintu agafungura ntituzaho tuzokwandurira ni Imana yonyine
aho ndinjiye hose ambwira nkarabe tena yongora je na yonzi gusa ndayumva ko nyene babinyereka muri WhatsApp ngo rabe ingwara ngo ifatuku gusa na yonzi bakavuga ngo karaba ngo ni kwikingira rero sinzi rero ukuntu umuntu yo kwikingira kubera nta hantu ndabo hari ishyirahamwe bavuga ngo twikingire iyo ndwara mbona gusa ubudobo bavuga ngo karaba basi nta bindi ndo banzi kuri ibyo
kuranda izi kari indwara idafise urukingo mu isi kandi ni cadutse mu isi cyane cyane yatanguriye mu Bushinwa bikari ko yadukiza ku isi yose kuyikingira igihe wa mbere tuyikingira no gukaraba n'isabune n'amazi tukirinda cyane kuba abantu benshi duhagaze ahantu hamwe
ndayumva uko ariko urumva sindayibona ariko ndumva ko ari cyiza giteye ubwoba kandi giteye umutima hagaze abarundi cyane n'abanyamahanga
ivyerekeranye n'ico kiza turamaze kuvyumva mu minsi ya kare zahereye kure mu bihugu bya kure ariko ubabweho no mu Burundi byamaze gushika bamaze gutora bamwe bayikwaye ariko badakora abatware nyine baraza baratubwira nyine ku maradiyo hose bakavuga ngo nutwo kwifata nyine amabwirizwa y'isuku gukaraba kenshi kwirinda gukorana mu ntoki no kwikora ku mazuru cyane no ku munwa kuko ariho cyane ngo iyo ndwara yandukira rwose iciyeho nyine barayakurikiza ariko si cyane kubera hari aho usanga umwenga ngiyani kubera boba batarambona ingene bifata ariko umaze kubibona birateye ubwoba kenshi ntibakara aba usanga umenga nuko karabye amazi gusa nta karabisabune usanganya nari ibintu ntibiramenyerwa cyane ariko bamwe baragerageza sigoze abajejwe intwaro bogerageza bakaza bakarushirizaho gutanga impanuro no gutanga inyigisho zikwiye no kwiragira nyene aha bantu umuntu wese ahari bakaza baracisha nyene ku batware bo hasi bagashikira abantu nyene bari hafi bakababwira ukuntu bimeze kuko nk'abeshi ntibabizi bumva uko bakumva uko ntibamenya nabeshi imbere hari n'igihe nyene usanga abaca bibaza mingo zeyo ntibiraremeye ariko bakibagira ko amagara aramaze asesera ntibayora
twe twumva yuko batubwira yo gukaraba n'amazi meza aho tugiye hose tugakaraba tukirinda kuza turakoranira hamwe urumva icyo nizo n'impanuro turiko turumva muri kano kanya sinzi rero ukuntu abadezi by'amagara y'abantu nabo bitufasamo mu kudukingi amazi mwa kano kanya arahari ariko byasaba leta n'abadezi b'amagara y'abantu bakwita amazi meshi kuko makino gihe tugiye gukoresha amazi meshi kandi baducungerere n'imbibe cyane ngo ruza n'uruza
nkuko nsanzwe nkorera ngaha dukorana n'abanyabubari aha imbere y'ubudandarizo twarahashize ubudobo bivanye n'ihimiriza abatware bagiye badutera turashiraho amazi ko bukeye turashiraho amazi tukayahindura tukayashiraho n'agasabune ejo hose nyakubahwa buramutari yari yadukoranije bongera babitukaburira kugira tushiremo ingufu nyinshi ku buryo no ku mipaka bwo kugana imipaka cyane kugira birinde abinjira
ego ndayizi mu bisanzwe ifata yani uragira ubushuhe burenze igipimo mu nyuma ugakorora cyane ukamera nk'urwaye gripe atari gripe Jye kenshi usanga ndi mwirigara aho ndabyumvise ni mwirigara.
Abantu badukuriye bari hejuru mu nzego nibakore ingufu nyimba rukwezi canke amayinga biri nk'ama vibe y'imiduga ama circulation rutiye bogira de limite uko deja umva hamaze kuboneka kazi biri izo nizimaze kumenyekana kumure hariho nahandi nka ku mafrontiere nihabuze kumure gishobora kuronka n'izindi kazi yengeje sinzi nyimba ni bamara kutwugarana tukagumi wacu mu mazu bizogenda gute mu gihe twumva ko hanze ho leta ikora ingufu ikazira basanze ngira ngo kumihana cyane basuka niko nubyo organize abwira ngo abantu babeho jikuri sindabibona biretushe turateye turagize ubwoba bwishi cyane ko abantu babiri bamaze kuboneka leta nifate ingingo zibereye kugira ngo badukingire
kare tabwinshi cyane burenze kandi tafise ubwoba bwinshi cyane.
Ubwoba kweri buriho byinshi sana ubwoba buriho kubera ubuhonye jewe fise ubuntu bwiwanje ndidandariza ku isoko n'ubu sinagiye no kugena kudandaza kubera ibyo bintu ndumvise cya coronavirus biriho binera ubwoba bwinshi sana.
Ego me ubwoba turabuse cyane turabuse gose mu bisanzwe nje nkaho mbaye abantu bakora utwabo cyane bajya mirimo ntibagiye no mu mirimo kubera bumvise iyo ngwara corona kandi je ndafise nabana b'abanyeshure uyu munsi barafise ikibazo mugabo ntibagiye no gukora ikibazo kubera bumvise iyo ngwara yuko bavakira ku ishure ubuzima bwa bukaburagiye yuko
amasengero no mu masoko no mu mashure kubera ahantu usanga hakoraniye abantu benshi bicuguruye naho nyene iyo ngwara izogimugwira kubera uko bari benshi haraho wibagira ugasanga barahemerani none wakoze nko kubikoresha nyene musangirana usanga hari ibikoresho musangira umwe hagikora kuruma muri mu bantu benshi ntiworeka kubikora ko mbona bakiri kumwe bakiri benshi mu mashure no mu masoko uko nyene mbona iyo ngwara izotera na nyene igwira
mu bisanzwe abene gihugu bariko n'ikintu batarumva neza n'ikintu kijanye no kuramukanya nivyo bikibagora bikitugora mu bubare bw'inzagura bona ngaho mu Burundi wacu ukuntu bimeze turacasangira ku kadobo cyo tutazi nuko nk'abo ariko basangira ku kadobo vyoba bishika bakanduzanya mu bubare bw'urwagwa bamwe barakaraba abandi nabo bakidoga bataho twakarabiye none tumaze gukaraba 15 yego umukenke n'umwe abagabo babiri bahurira ku mukenke umwe canke batatu yego no ku kadobo nuko nyene ahantu hari amahoro ni nk'abantu babakire binywera kayene
yego twebye ngwara twarayumvise kandi twumvise yuko barayi batoye abantu babiri bagwaye ngwara ya corona mugabe ikibazo cy'ingwara ya corona twebwe ntacyo tuzi icya mbere cyoco nta n'abaganga bahora baza ngo batubarire ingo iyo ngwara ingene ifata ngo batwigishe n'ingene twogira ntitwokwikingiye gusa twebwe twumva batubarira ngo nidukarabe dufite turakaraba turaka dukaraba mugabo ntituzi impamvu dukaraba ntituzi ngo ifata ukumva nta bimenyetso tuzi iyo ngwara naho twoyigwara ntitwumenya ngo tugwaye uko kubera nta bimenyetso by'iyo ngwara baraza kugira ntikutubarira
amajenga niyobo cyobura gutse kandi no munsi aha muri Kongo ibyo bibanye kandi akongomani duhana zose muri make turabona ko ishobora kwiyongera kuruta nuko twe tubyumva mbere n'ahandi abacu mu rugomba abantu ukuntu bayeho basimanutse muri Kongo bakongomani bakatanutse no mu Burundi kandi twumva ko muri Kongo nawo mbere igeze mu kuva ku hejuru abantu shika ngo 19 bamaze gufata hacha mbona ko rwo twebwe mu rugombo ahubwo icyo bari bukore abageje gucunga imbibe ni barabe neza ibiture bariko baratora babireke babone ko ineza ariyo kugira umunyagihugu by'amafaranga bashyira inyuma jewe coronavirus maze kumva ko yatowe muri makeje ni hiboye ko jewe ndavye kuko cacu cy'u Burundi ndakinakivukiyemo ndakizi hama ubuzima turimwo tabuzi ndiko ndayaga n'abantu bari hanze bakambwira uko bobo banerewe cyo kuri nabonye ko twe kuko nabo usano uhagaze kuko uno munsi ingingo zafashe abantu bari hanze ntibava mu nzu maje gusuma nakaho turi mu gihugu cy'u Burundi turakenye kugira ngo tubyo tujya tinda kwiruka tukajya ku byo dufungura hama nkibaza uno munsi niyo byashikaho twebwe natwe bafata ingezo mu munsi tuzoba gute tuzoba gike kumukozi umuntu wa bacu mu rugomba kugira ngo abanze kujya mu kabamba wundi akajya mu isoko tuzoba gute muri make tuko turi hewe cyane bari yo bizo terabija nk'akarorero nka jewe igihe cyose nkeneye kujya ndaca ngo tujye mu isoko nagiye mu isoko nshaka gufungura hamwe rero umuntu avuze ngo mu isoko ntitucye mu isoko kubaho byo babihagaze
Njite na mwagenzi muduteza matwi biganiro byacu byo kuri isaha bigaruke ngaha. Turabashimiye kwa mwaduteza matwi mubandanye mwumviriza ijwi rya Amerika mukunda bari muri kumwe na Oriane Tangishaka.